ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda aho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Kuri internet mudusanga kuri weshatu radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda kuri uyu wa mbere yatangije umwaka mushya w'ubucamanza.
Maze hafi imyaka ibiri duhanganye n'icyorezo cya COVID-19 cyabangamiye imikorere y'inzego nyinshi, ariko inkiko zakomeje gukora uko bishoboka.
Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Muri Somalia, minisitiri w'intebe yahagaritse ku mirimo umukuru w'iperereza muri icyo gihugu. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo haravugwa ubwicanyi bushinjwa intagondwa za Kiislamu bwahitanye abantu hafi 30. Naho Jacob Zuma wigeze kuba perezida wa Afurika y'Epfo yarekuwe by'agateganyo kubera impamvu z'uburwayi. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya tugumane. Amakuru ku Ijwi rya Amerika tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi, duhereye muri Somalia aho minisitiri w'intebe w'icyo gihugu yahagaritse umukuru w'inzego zishinzwe iperereza Fidel Niyongabo. Nibyo atubwira.
Iyo ngingo yafashwe uno munsi ku wa mbere yiyamirijwe n'umukuru w'igihugu mu byerekano kutumvikana gutera kwiyongera hagati y'abanyapolitike muri icyo gihugu. Umushikiranganji wa mbere Mohamed Hussein Robo yatangaje ko yabwiye Fahad Yassin ajejwe urwego rw'igihugu rujejwe iperereza gutanga imihoho kubera yananiwe gutanga raporo kwigandagurwa ry'umwe mu bakozi b'ubwo rwego. Gatoye inyuma yaho Perezida Mohamed Abdullahi Mohamed yasohoye itangazo ku ruhande rwiwe rivuga ko ingingo y'umushikiranganji wa mbere iciye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Amenyesha ko Yassin yotegerezwa kubandanya mu mabanga yiwe y'umuyobozi w'urwego rw'igihugu rujejwe iperereza. Ingingo yo kumukura mu mabanga yiwe yerekana ko kutumvikana hagati ya perezida n'umushikiranganji wa mbere vyagiye kumugaragaro bishobora gutera ibindi bibazo bijanye n'umutekano mu gihe perezida Mohamed Abdullahi Mohamed yabwiye umushikiranganji wa mbere Mohamed Hussein Robo ko ari umurongo ntarengwa ko adashobora kwihanganira. Impamvu y'uko kutumvikana hagati yabo bategetsi babiri yerekeye igandagurwa ry'umwe mu bakozi b'urwego rw'igihugu rujejwe iperereza Ikran Tahlil Farah yazimanganye mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Leta yagirije mu rwihe z'umugwi Al-Shabab urupfu rwiwe. Yamara uwo mugwi warahakanye ko ari uruhara wagize ku bijanye n'urupfu rwiwe.
Tuve muri Somalia tuje muri Afrika y'Epfo. Wari perezida w'icyo gihugu Jacob Zuma yarekuwe by'agateganyo kubera impamvu z'uburwayi. Thomas Kamilindi arakomeza.
Jacob Zuma w'imyaka 79 y'amavuko yari muri gereza kuva mu kwezi kwa karindwi gushize. Yakatiwe gufungwa umwaka umwe n'amezi atatu kubera gusuzugura ubucamanza. Guhera ku itariki ya gatandatu y'ukwezi gushize kwa munani ari mu bitaro. Indwara yamujyanyeyo ntiratangazwa, ariko niyo yatumye afungurwa by'agateganyo nk'uko urwego rugenga za gereza za Afurika y'Epfo rwabitangaje. Rwasobanuye ko azahita ataha iwe mu rugo akiva kwa muganga. Mu itangazo rwashyize ahagaragara, uru rwego ruvuga ko ruzakomeza kumugenzura kandi ko agomba no kuzakora imirimo ifitiye igihugu akamaro kugera igihe igihano yakatiwe kizashirira. Ifungwa rya Jacob Zuma ryateje imyivumbagatanyo y'akataraboneka y'abayoboke be yahitanye abantu barenga 200. Ihosha ari uko President Cyril Ramaphosa agombye kohereza abasirikari 1,000 mu mihanda kuyihagarika. Uretse gufungwa kubera gusuzugura ubucamanza, Jacob Zuma afite n'urundi rubanza ku byaha bya ruswa rugomba kuzasubukurwa ejo bundi kuwa kane w'iki cyumweru.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga na minisitiri w'ingabo ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu rugendo mu burasirazuba bwo hagati, bagiye gushimira inshuti z'igihugu cyabo uruhare zagize mu bikorwa byo gukura abantu muri Afghanistan. Nanone Thomas Kamilindi.
Anthony Blinken arasura Qatar. azahava kuwa gatatu yerekeza mu Budage. Ku bantu ibihumbi 123 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavanye muri Afghanistani, ibihumbi 55 babanje kuruhukira muri Qatar mbere yo gukomeza urugendo. Naho Budage muri iki gihe bucumbikiye by'agateganyo bamwe muri bo mu kigo cy'ingabo za Amerika cyitwa Ramstein. Anthony Blinken azaganira nabo. Nyuma yaho we na mugenzi we w'Ubudage Heiko Maas bazayoborera ku ikoranabuhanga ry'amashusho muri iki kigo cya Ramstein inama n'abandi ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu 20 byiyemeje kwakira impunzi zavuye muri Afghanistan. Naho minisitiri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin arimo aragendera Qatar, arahava yerekeza muri Bahrain, Kuwait na Arabia Saudita.
None ho tuje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, havuga ubwicanyi bushinjwa intagondwa za Kiislamu bwahitanye hafi abantu 30. Fidel Niyongabo nibyo tubwira.
Abaserukira amashyirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu badoma urutoki ku mugwi Allied Democratic Forces ADF mu mvunyapfunyo kuri ico gitero cabaye ku munsi wa gatandatu mu ntara ya Ituri. Umwe mu basivile bafashije mu kurondera ibiziga by'abapfuye avuga ko benshi mu bishwe batemaguwe n'imipanga canke barashwe. Ibiziga by'abishwe ku munsi w'Imana byajanywe mu bibanza bibikwamwo abapfuye by'agateganyo mu bitaro biri hafi yahabereye igitero cyo ku munsi wa gatandatu. David Beza Katabuka ayoboye ishyirahamwe rijejwe gutabara kwa Rouge mu karere ka Ituri yatangaje ko atashoboye kurungika baza gushingura abapfuye kubera impamvu z'umutekano hamwe no kutagira ibikoresho bihagije bigenewe ico gikorwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko ADF ari mu gwi w'iterabwoba wagirizwa ko ukora ubwicanyi ukabije kurusha iyindi migwi yitwaje ibigwanisho irangwa mu karere ko mu buseruko bwa Congo. Kuva mu kwezi kwa gatanu intara ya Kivu yo mu buraruko na Ituri zarageramiwe n'ibitero vy'imigwi yitwaje ibigwanisho. Igisirikare n'igipolisi vyarasubiriye abategetsi b'abasivile mu gihe biriko bigwanya imigwi yitwaje ibigwanisho. Mu mpera z'ukwezi kwa gatanu abantu barenga 50 barishwe ku munsi umwe muri ako karere mu gitero cabaye mu mihana y'ahantu habiri.
Fidel Niyongabo turacyari kumwe, komeje utubwira ibyo muri Guinea aho bayoboye kudeta muri icyo gihugu bahamagaje abaministri n'abandi bategetsi bakomeye ba leta mu nama yo kugerageza gusubiza ibintu mu buryo.
Ubwo butumire bubaye umunsi umwe inyuma y'uko kudeta yiyamirijwe n'amakungu uruja n'uruza rubaye abaye rwasubiye kubandanya ku ngwa mukuru Conakry. Amwe mu mamangazini yasubiye kugurura. Umuvugizi w'igisirikare yatangaje kuri televiziyo ko imbibe zo ku butaka no mu kirere nazo nyene zasubiye kugururwa. Abasirikare bo mu rwego rudasanzwe ruyobowe na Colonel Mamadi Doumbouya baratangaje kuri televiziyo ku munsi w'Imana ko ubukene na ruswa ari byo byatumye bakura President Alpha Conde ku butegetsi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryaciye ryiyamiriza buno nyene kudeta yo ku munsi w'Imana mu gihe umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu vyo muri Afurika mu burengero CEDEAO vyagabishije gufatira ibihano abakoze yo kudeta. Mu itangazo ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwamenyesheje ko ingingo zitubahirije demokrasi zishobora kugeramira umutekano n'iterambere ry'igihugu. Naho amatungo ari mu butaka bw'igihugu yatumye ubutunzi bwiyongera ku ndwara ya Conde, abanyagihugu bari kurushi nibo bonyine bahakuye akarusho. Ivyo vyatumye haba ishavu mu banyagihugu cane cane miliyoni n'imiliyoni y'abakiri bato batagira kazi.
Urakoze Fidel Niyongabo. Reka tujye muri Afghanistan aho abataliban batangaje ko bigaruriye intara ya Panjshir yari isigaye itarajya mu maboko yabo. Diane nini nahazwe nibyo atubwira.
Iyo ntari iherereye mu buraruko bwa Afghanistan niyo yonyene muzivugwamwo abantu benshi batashigikiye abatalibani batari bwigarurire. Umuvugizi w'abatalibani Zabihullah Mujahid akaba yiganje iyo ntsinzi avuga ko kwigarurira iyo ntara ari ikimenyetso ko intambara muri Afghanistan iheze. Mu itangazo Mujahid yasohoye yagize ati: dutanguye amateka mashasha y'ubuzima butekanye n'umwidegemvyo. Ama video yashize ahabona n'abajeje byo kumenyesha makuru mu batalibani yerekanye bamwe muri bo bariko bashira amadarapo yabo kunyubakwa zitandukanye bemeje ko ari za leta muri iyo ntara. Umurwi witwa NRF urwanya batalibani ukaba utwarwa na komanda Ahmad Masoud wa Yamara wahakanye ano makuru uvuga ko intara ya Panjshir ikiri mu minwe yawo. Mu butumwa ujeje imigenderanire n'amakungu muri NRF yacije ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ko ibyo abatalibani bavuze ari ibinyoma gusa, asigura ko abarwanyi b'uwo murwi bakiri ku birindiro bikomakomeye muri iyo ntara bongera bemerera abanyagihugu ba Afghanistan kuzorwana gushika babaronkeje ico bise ubutungane. Ahmad Masoud nawe kuri Facebook yanditse agira ati: turacari muri Panjshir kandi urugamba rwo kugwanya abatalibani rurabandanye. Abatalibani biganje intsinzi inyuma y'amasaha make Masud avuze ko yemeye ibiganiro vy'amahoro abanyamadini bamusavye kugirana n'abatalibani mu gihe bovana ingabo zabo zose muri iyo ntara asanzwe avukamwo. Hagataho hari amakuru avuga ko umuvugizi w'umurwe NRF na muvyara wa Masud baguye mu ngwano yarayihuje abatalibani n'uwo murwi uri mu gikomeye ibarwanya.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mugiye no kuri waeshatu radio yacu vyewe akadomo.com mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @vyoweradio yacu. Mukanya turaje mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika tuyahere mu Rwanda aho President Paul Kagame w'icyo gihugu yatangije umwaka mushya w'ubucamanza no muhango wabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ku gicamunsi icyanone. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yawukurikiye.
Ikoranabuhanga ryifashishwa mu nkiko n'imwe mu nkingi ya mwambu rwego rw'ubutabera muri rusange rukomeje gushimirwa ko yafashije mu gutanga ubutabera bunoze ku gihe nk'uko byumvikanye mu muhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza wa 2021-2022. Mukuru w'u Rwanda Paul Kagame watangije uyu muhango nawe yashimye imikoranire y'urwego rw'ubutabera mu Rwanda n'ibihugu by'amahanga. Perezida Kagame yavuze ko muri rusange ibihugu byafashije mu guhererekanya abakekwaho ibyaha bakaza kuburanishirizwa mu Rwanda nk'igisobanuro cy'uko igihugu kigendera ku mategeko. Umukuru w'u Rwanda avuga ko mu gihe cy'imyaka ikabakaba muri ibiri si yose ihanganye n'icyorezo COVID-19 ikoranabuhanga ryafashije mu buryo bugaragara mu rwego rw'ubutabera.
Tumaze hafi imyaka ibiri duhanganye n'icyorezo cha COVID-19 cy'umunyarwanda cyabangamiye imikorere y'inzego nyinshi n'abari mu butabera gusa ni mu gihugu hose, ariko inkiko zakomeje gukora uko bishoboka zifashisha ikoranabuhanga bityo abaturarwanda bakomeza kubona ubutabera. Nagira ngo mbibashimire.
Nubwo byiruko mu nkiko harabarwa za mudasobwa zisaga 800 abo mu rwego rw'ubutabera bavuga ko zashaje zitekijyanye n'igihe ku buryo zishobora kuba ikibuza mu gutanga ubutabera bunoze kandi ku gihe. Kuri iyi ngingo Perezida Kagame yategetse ko ababishinzwe bakemura ibibazo. Ni nacyo kimwe n'ikoranabuhanga rya ICMS rihuza abacamanza n'ababuranyi kirimo ibibazo nabyo bigenda bidindiza ubutabera kuva mu 2016. Kuri iyi ngingo y'ikoranabuhanga kandi Perezida Kagame avuga ko mu gihe u Rwanda rushyize imbere ukangurira bene igihugu gukoresha ikoranabuhanga ibyaha birishingiweho nabyo birushaho kwiyongera. Aha naho akavuga ko buri ngombwa kubirwanya cyane ibyibasira rubanda rugufi.
Leta ishishikariza abaturarwanda gukoresha ikoranabuhanga cyane cyane telefone zigendanwa mu bucuruzi no guhererekanya amafaranga. Ni ngombwa rero ko hakazwa ingamba zo kurinda abanyarwanda cyane cyane abadafite ubumenyi buhagije mu mikoreshereze y'ikoranabuhanga bagwe mu mutego w'abatekamutwe.
Perezida w'urukiko rw'ikirenga Profesori Faustin Ntezeryayo avuga ko muri rusange umwaka w'ubucamanza urangiye bagenze neza nubwo atari muri byose. Akizeza ko mu mwaka ugiye gutangira 2022-2022 bazakomeza guharanira icyateza imbere uburenganzira bwa muntu.
Urwego rw'ubucamanza ruzakomeza gushyira mu ngiro inshingano zarwo zo kurengera uburenganzira bwa muntu, rutanga ubutabera bunoze kandi butangiwe ku gihe, kubakwa ubushobozi bw'abacamanza mu kuburanisha imanza zisaba ubumenyi bwihariye.
Muzindi ngingo Perezida Kagame asaba ko inzego zibishinzwe zarushaho gukaza ingamba harimo n'irebe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Akavuga ko nta rwego na rumwe rwakwiye kurijenjekera
cyane cyane gufata ku ngufu abagore ndetse n'abana batoya no gutera inda abangavu abana biga mu mashuri bakiri bato biriyongera. Hari aho byiyongera bigaragara ko tutarebye neza zasa nk'aho ari umuco, ariko tugomba kugaragaza ko tubirwanya. Ubonyera ngo nabyo bikaba byagaragarira mu kugaragara ko bigabanuka. Ingamba ibihano bikwiye kwiyongera.
Igisa n'ikitamenyerewe mu Rwanda ufatiye kuri raporo ngaruka mwaka y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare yashyizwe ahagaragara mu 2020 yerekanye ko hagati ya 2016-2019 abagabo basaga 2,200 bakoreye ihohoterwa mu gihugu hose. Iyo raporo ikagaragaza ko muri iyo myaka ine abo ku gitsina gore bakoreye ihohoterwa basaga 48,000. Ruswa nayo kandi iracyavugwa mu rwego rw'ubucamanza no mu zindi nzego. Icyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda kigaragaza ko nko mu rwego rw'ibikorwa remezo hafi 20% bakiriye ruswa iri hagati ya miliyoni imwe na miliyoni 120 z'amafaranga. Urwego rw'ubucamanza kandi muri rusange rubangamiwe n'ubwiyongere bw'imanza mu gihe abacamanza bo batiyongera. Uburyo bw'ubwunzi n'ubuhuza buri mu bushyizwe imbere n'urwego rw'ubutabera mu mugambi wo guhangana n'ubwiyongere bw'imanza mu nkiko. Aha bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Narimaze kubabwira mu makuru hirya no hino ko muri Guinea abayoboye kudeta bari bahamagaje abaministre n'abandi bategetsi bakomeye muri leta mu nama yo kugerageza gusubiza ibintu mu buryo muri icyo gihugu. Kandi abakoze kudeta bongeye gufungura imipaka yo ku butaka no mu kirere bari bafunze ejo ku cyumweru bakimara gukora kudeta. Ijwi rya Amerika yabateguriye inkuru irambuye dusomerwa na Temistocle Mutijima.
Aba basirikare banasabye abakozi ba leta gusubukura imirimo uhereye kuri uwa mbere. Mu guhamagaza abahoze muri guverinoma n'abakuru b'ibigo bya leta, abahiritse ubutegetsi bavuze kuhirahira kanga kwitaba agomba gufatwa nk'urwanya inama y'igihugu ishinzwe iterambere no guhuriza hamwe abanyagihugu CNRD, urwego bashyizeho ruyoboye igihugu mu buryo bw'inzibacyuho. Abasirikare kandi batangaje isaha ya saa mbiri z'umugoroba nk'iy'abaturage bagomba kuba batashye mu ngo mu gihugu hose. Abahoze bagize guverinoma basimbujwe abanyamabanga bakuru muri buri ministeri mu rwego rwo gukomeza imirimo yazo ya buri munsi. Ni mu gihe abahoze ari abaperefe, abasuperefe na ba guverineri bo basimbujwe abasirikare. Abasirikare bo mu mutwe w'ingabo udasanzwe bayobowe n'umukuru wabo Lieutenant Colonel Mamadi Doumbouya bavuga ko bataye muri yombi wahoze ari umukuru w'igihugu mu rwego rwo guhagarika imicungire mibi y'umutungo wa leta, ubukene na ruswa yari yarabaye icyorezo, ikoreshwa ry'inzego z'ubutabera ku nyungu za bamwe niho nyangwa ry'uburenganzira bw'abaturage. Abahiritse ubutegetsi banatangaje iseswa ry'izindi nzego z'imitegekere, byitezwe ko kuri uyu wa mbere bagira byinshi batangaza ku bijyanye n'aho berekeza igihugu nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryamaganwe ku ruhando mpuzamahanga ariko rigasanganizwa ibyishimo mu murwa mukuru Conakry. Video igaragaza Bwana Konde yatangajwe n'abahiritse ubutegetsi imugaragaza atuje ariko bigaragara ko yatsinzwe, yambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati yicaye mu ntebe y'umufariso. Abahiritse ubutegetsi bijeje ko ameze neza kandi afashwe neza. Abasirikare kandi batangaje ko bifuza gusubiza ubutegetsi abaturage. Basobanuye ko basheshe guverinoma inzego z'imitegekere n'itegeko nshinga byashyirishijweho na Bwana Konde mu 2020, ari nabyo yifashishije mu kwiyamamariza manda ya gatatu muri uwo mwaka, yirengagije imyigaragambyo yari imaze amezi yanatwaye ubuzima bw'abaturage. Bijeje igihe cy'inzibacyuho nk'uko byagenze mu baturanyi babo muri Mali naho haheruka kubihirikwa ry'ubutegetsi. Ihirika ry'ubutegetsi ritunguranye rishyize kundundura amezi menshi y'ingorane mu bya politiki no mu bukungu zongere ubukana n'icyorezo cya COVID-19, igihugu kiyobowe mu buryo bw'igitugu n'umuntu ku giti cye nk'uko abanenga Perezida Konde wari ku butegetsi kuva mu 2010 babivuga, aho bumvikanisha ko yagiye ahinduka umuntu wihugiyeho. Iri hirikwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Alpha Konde ryinjiye mu mateka mabi y'iki gihugu gikennye kandi gihora mu ngorane, mu gihe nyamara gikize ku mabuye y'agaciro n'ibikomoka kuri peteroli. Imyaka ibarirwa muri mirongo kuva cyabona ubwigenge mu 1958 kikaba cyaragiye kiyoborwa mu buryo bw'igitugu no mu mico irangwa n'ibikorwa bihutaza by'igisirikare. Kugeza kuri uyu wa mbere nta muntu wari wagatangajwe ko yaguye muri iri hirikwa ry'ubutegetsi, nubwo ku cyumweru mu gitondo hari hakomeje kumvikana urusaku rwinshi rw'imbunda mu murwa mukuru Conakry. nta kibazo gikomeye cyabaye mu ijoro ryo ku cyumweru rikiri uyu wa mbere. Nirindi hirwa ry'ubutegetsi hakoreshejwe ingufu ribaye muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara mu gihe kitarenze umwaka nyuma y'iryabaye muri Mali mu 2021 no muri Chad mu 2021. Irangira ry'imyaka 10 y'ubutegetsi bwa Konde bigaragara ko ryatanze ibyishimo mu bice binyuranye by'umurwa mukuru Konakiri, cyane cyane mu nkengero zawo ahatuye cyane abashyigikiye abatavuga rumwe na leta. Nyamara ku rundi ruhande, ryamaganwe ku ruhando mpuzamahanga n'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres, umuryango w'ubumwe bwa Afurika ubinyujije mu muryango w'ubukungu huza ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ubufaransa bwatangaje ko bwifatanyije na CEDEAO mu kwamagana ihirikwa ry'ubutegetsi muri Guinea ndetse busaba ko Perezida Konde yarekurwa bwangu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yamaganye iryo hirikwa ry'ubutegetsi ndetse yaburiye ko rishobora kugabanya ubushobozi bwa Amerika mu gufasha Guinea. Gusa muri iyi myaka ya nyuma y'ubutegetsi bwe byagaragaraga ko Perezida Konde agenda ahindura uruhande yisunga cyane ibihugu by'Ubushinwa, Uburusiya na Turikiya. Kugeza ubu bakizigenza mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Guinea nta gifatika baratangaza ku byabaye. Icyakora impuzamashyaka iharanira kurengera itegeko nshinga FNDC isanzwe ihuriyemo imitwe ya politiki n'imiryango ya sosiyete sivili yatangije imyigaragambyo yo kwamagana manda ya gatatu ya Perezida Konde yakurikiraniye hafi itabwa muri yombi ry'umunyagitugu ndetse n'iby'abasirikare batangaje ku byerekeye itegeko nshinga.
Urakoze Temistocle Mutijima, reka mugenzi wacu Edi Rwema akwakire atubwire iby'ingenzi byaranze igihugu cya Guinea kuva cyabona ubwigenge.
Tariki ya kabiri y'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi 1958 nibwo Ahmed Sekou Touré yatangaje ko igihugu cye Guinea kibonye ubwigenge. Byabaye iminsi mike nyuma y'itora rya kamaramaka yanze ko igihugu kiba umunyamuryango mu ishyirahamwe ryari rihuje Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika. Ni igitekerezo cyari cyatanzwe n'uwayoboraga Ubufaransa icyo gihe Charles de Gaulle. Mu kwezi kwa mbere umwaka w'1961 Sekou Touré yatorewe kuyobora Guinea. Mu 1967 igihugu cyahisemo kugendera ku matwara ya gisosiyaliste. Sekou Touré wayoboye Guinea imyaka 26 yatangiye afatwa nk'intwari yaharaniye ubwigenge bw'igihugu, ariko aza guhinduka umunyagitugu ushinjwa kuba yaragize uruhare mu izimira ry'abantu barenga 50,000 nk'uko bivugwa n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Abandi ibihumbi bahunze igihugu. Tariki ya gatatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'1984 Sekou Touré amaze gupfa, itsinda ry'abasirikare bayobowe na Colonel Lansana Conte ryafashe ubutegetsi. Mu mwaka w'1985 Conte yaburijemo igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi, naho mu mwaka w'1996 yongera aburizamo imyivumbagatanyo mu gisirikare. Mu mwaka w'1993 Konte yatorewe kuyobora igihugu, nyuma yongera gutorwa kabiri mu matora atarigeze yitabirwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu ntangiriro z'umwaka w'2007 habaye imyigaragambyo ikaze mu gihugu yatumye ubutegetsi bwa Lansana Conte bukoresha ingufu zidasanzwe mu kuyiburizamo, byaviriyemo abantu barenga 180 kuhatakariza ubuzima. Ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2008 igisirikare nanone cyafashe ubutegetsi ku ngufu ubwo Perezida Conte yari yitabye Imana azize uburwayi butamenyekanye. Yapfuye afite imyaka 74. Ubwo Kapiteni Moussa Dadi Camara yahise afata ubutegetsi. Mu kwezi kwa cyenda 2009 igisirikare cyarashe mu baturage bari muri stade aho abatavuga rumwe na leta bari mu bikorwa byo kwiyamamaza. Abantu 157 barishwe, abagore bagera ku 100 bafatwa ku ngufu. Mu kwezi kwa 12 Camara yaje kuraswa mu mutwe n'umwe mu basirikare bari bashinzwe kumurinda. Mu kwezi kwa mbere umwaka w'2010 Perezida w'agateganyo Sekou Bakonate yasinyanye amasezerano na Moussa Dadis Camara yakurikiwe n'amatora y'umukuru w'igihugu. Tariki ya 7 y'ukwezi kwa 11 Alpha Conde yatorewe kuyobora igihugu. Konde yaje kurusimbuka ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 7 umwaka w'2011 ubwo abasirikare bagabaga igitero ku rugo rwe mu mujyi wa Conakry. Mu kwezi kwa 10 umwaka w'2015 yongeye gutorerwa indi manda ya kabiri mu matora yaranzwe n'urugomo, benshi bemeza ko habayemo no kwiba amajwi. Mu mwaka w'2013 muri iki gihugu cya Guinea hadutse icyorezo cya Ebola cyahitanye abantu barenga 2,500. Mu kwezi kwa 10 umwaka w'2019 hatangiye kuvugwa amakuru ko Alpha Conde yifuza kwiyamamariza manda ya gatatu. ibi byakuruye imvururu n'ubushyamirane mu gihugu byaguyemo abasivili bari mu myigaragambyo. Tariki ya 22 y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2022 nibwo hemejwe itegeko nshinga rishya ry'igihugu binyuze mu itora rya kamarampaka rititabiriwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Iri tegeko niryo ryemereye Alpha Conde kwiyamamariza indi manda ya gatatu. Alpha Conde yemejwe ko ari we watsinze amatora tariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2022. Abo yarahanganye nabo barimo Selu Delaine Diallo banze kwemera ibyavuye mu matora.
Tukivuga kubibera muri Guinea, mugenzi wacu Fidel Niyongabo hamaze kuvugana na Frederic Bamvuga Inyumvira, umuhanga mu bya politike n'umubano hagati y'ibihugu, akaba yarigeze no kuba vice president wa mbere wa Republika y'u Burundi. Bavuganye ari Bruxelles mu Bubiligi, abanza kumubaza uko yakiriye ibyo kudeta.
Kudeta vuga abasirikare bafashe ingingo yo gutembagaza ubutegetsi bakabutembagaza babanje gusenya ibwirizwa shingiro. Hari iki kibazo gihari kandi cyerekanye no mu bindi bihugu harimo n'u Burundi, nuko ari gusenyura ubutegetsi kubera umukuru w'igihugu nawe aba yavuze ati nanje ndashaka manda ikurikira mwabitemewe n'amategeko, bigatuma abanyagihugu baca barakara. Hanyuma rero abasirikare nabo bakaza gufasha abanyagihugu, niko twabibonye. Kindi kimwe cyadutangaza nuko ejo bundi muri Mali harabaye amakudeta abiri, muri Chad haraba kudeta mukuru w'igihugu arapfa. Hanyuma mutwa byumvise rero ngaho muri Guinea Conakry munagaca yibaza ati none ibyo bintu bisigura iki?
Muravuze ko ibyo bibaye inyuma ya kudeta mubuze zibiri zabaye muri Mali no muri Chad, kaba bibaye mu kiringo nk'icy'umwaka umwe munta aravye ni kudeta yabaye muri Guinea. Ibyo bivuze iki kuri demokrasi mu karere ko muri Afrika mu burengero no muri Afrika muri rusangi? Mu gihe twaduhejeje kubona inkuru nziza muri Zambia ubutegetsi bwashikirijwe umuntu atavuga rumwe na leta umunyapolitike mu byari bitanze kize.
Icyo umuntu ari bivuge ko nuko izo kudeta muri ibyo bihugu bitatu, ibyo bihugu cyo bihuriye ko byose byatwawe mu bukoloni n'ubufaransa gushika ubu rero kandi bya faranga rimwe sefa byo bari bagikoresha. Urumva rero bibaye muri Zambia, Zambia ni igihugu cyatwawe n'Abongereza, ku buryo rero usanga ibihugu byatwawe n'Abongereza ibihugu byatwawe n'aba Faransa. Uyu munsi usanga hari ubudasa kuko ni muri iyo byatwa n'abafaransa bikuramo amakudeta, ahandi usanga umenga yarahagaze. Icyo nicyo gitangaje. Mugabo kandi umuntu akibaza ati kubera iki muri Guinea? Narakurikiye ejo bundi amajambo uyu president Conde yashikirije ari muri Guinea nyene, n'ikindi gihe yari Ubufaransa yarerekana neza avuga ati twebwe nimutureke ibihugu byacu bitunganye uko tubyumva, mutirye kuza muratuvangira, nimureke Afrika yigenge, nimureke Afrika itunganye ibihugu byayo, mureke kuza murivanga mu bintu by'iwacu. Baza ko ariryo jambo ari barazira.
Kuba hari abavuga ko Perezida Conde yasanwa werekeje amaso cyane ku bihugu by'Ubushinwa, Burusiya na Turikiya, ku bijanye n'inyungu z'ibihugu by'ibihangange, hari nk'Ubufaransa ufise mu inyungu muri ico gihugu, na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ni igihugu gifise amatungo kamakomeye yo mu butaka. Mwibaza ko hariho iyo mikino hagati y'ibyo bihugu by'ibihangange ishobora kuba iri inyuma y'ibiko biraba canke n'ingingo gusa yabo basirikare?
Akivyemeza mfise, ariko ikihari nuko ndavye ibiba byabaye muri Congo, ukabona Abashinwa ariho bari, ukabona uyu munsi ariko arimba ubutaka kandi amategeko bakoresha, ugacugaruka rero ngaho muri ibyo bihugu Afrika y'Uburengero. Nibaza ko harinda kuba hari ibibazo bijanye n'ibyo by'ubutunzi naho bitavugirwa hejuru. Kandi iyo jambo avuze ati njewe ndakeneye ko mu Gifaransa pero cordon ombilicale, ni ukuvuga ikintu kidufatanya n'ibyo bihugu byadutwaye. Igihugu cy'Ubufaransa kidufatanya na twe bihugu bya Afurika twabaye colonise par Ubufaransa. Bavuga bati birakwiye ko urwo ruzogi rucika. Urumva yari mesaje ikomeye cyane, ku buryo nibaza ko byababaje abo bantu b'Abafaransa cyangwa abo bantu nyine bari kumwe n'Ubufaransa, kuko bakibaza bati ni kubera yashaka gushyira kuri iki. Niho rero mvuga ndi mu bisanzwe yari nzavuga uko, kandi bafise uburyo amahera bakoresha kandi ava mu Bufaransa. Urumva barimo arategekanya ingene ngombwa ashobora kwihindukiza akaza akorana n'Uburusiya, akaza akorana n'Ubushinwa n'abandi. Birashoboka nubwo atobivuga, abamwumviriza bashobora kuvuga bati arimo ararondera gukora ibi nk'uko abandi babikora.
Urabashimiye, murakoze cyane.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwe mwese mwarimu yakurikiye. Nshimiye kandi na bagenzi banjye bamfashije kuyategura. Yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala, yarahagarariwe na Frederic Nkundikije. Naho uje mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma. Muramukana amahoro n'amahirwe.